Iyimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aravuga ko mu minsi mike abanyarwanda bazamenyeshwa izindi ngamba zijyanye no kwirinda virusi ya corona.
Vuba aha turaza kongera dusuzume tuvuye ngo ariko tubereye ubushakashatsi buriho amakuru dufite icyorezo kimereye n'abantu ari mu giturage ari mu mijyi gifashe bite twarekura iki kugira ngo ubuzima butangire bwongere buse n'ubugana ko busanzwe.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yari yagiranye n'itangazamakuru hakoreshejwe uburyo bwa video conference. Turananyarukira mu Burundi kureba ibikorwa byo kwiyamamaza byaraye bitangiye hirya no hino mu gihugu mu hateganijwe amatora mu kwezi gutaha. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya tugumane. Reka ariko tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Mu gihe ibihugu bitari bike ku mugabane wa Buraya biri mu myiteguro yo gutezura ingingo zafashwe mu kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryasabye kuri uyu wa mbere ibihugu kubandanya barondera bakumira kandi bapima no kuvura abanduye bose. Mu kiganiro yama ashikiriza uko ibyico kiza cifashe, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abandura bashasha bagabanutse kandi ari kimenyetso cyiza. Tedros yaragabishije ariko ko icyo kiza ataho kiraja. Tedros asaba amakungu kugira urunani wo kugwaniriza hamwe uwo mugera, amenyesha ko mu gihe abantu batokwiyunga uwo mugera uzobaca mu ryahumye wongere kurandagata uhitane ubuzima bw'abandi bantu. Kaminuza ya John Hopkins muri Amerika ishikiriza ko abantu bamaze kugaragara ko banduye uwo mugera ku isi hose barenga imiliyoni zitatu. Ayandi mareta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahambije izindi mu gutezura ingingo zo guhagarika imirimo kubera umugera wa corona. Ni mu gihe leta ya Trump nayo iriko irasuzuma inyifato nshasha zo kwisunga ku kuntu amareta yotangura buhoro buhoro gusubira kugurura ubucuruzi, amashuri hamwe n'amasengero. Ibinyamakuru bimaze kubona ubwo rwandiko rwa leta byashikirije kuri wa mbere kw'izo ngingo zirimwo kugara ibibanza abakozi baruhukiramwo iyo bari mu buzi, guhagarika imigwi y'abaririmbyi mu masengero baririmbira hamwe. Abategetsi bavuga kwizo ngingo zishobora no kuzohinyanyurwa. Abategetsi b'amareta ya Minnesota, Colorado, Mississippi, Montana na Tennessee bararetse bimwe mu bikorwa byo gucuruza biratangura kuri uyu wa mbere, bahambije ayandi mareta nka Georgia, Oklahoma, Alaska na Carolina y'Epfo mu gusubiza abakozi ku mirimo buhoro buhoro. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazi na muntu asaba amareta yo ku isi kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri ibihe by'ikiza cya corona. Michel Bachelet yashikirije kuri wa mbere ko amategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 adakwiye kuba nk'ikirwanisho amareta akoresha mu guhohotera abatavuga rumwe nayo, kugenzura abanyagihugu no kwigumiza ku butegetsi. Uwo mutegetsi avuga ko kurasa no gufunga abarenze ku masaha yo gutaha mu ngo kuko bari kurondera icyo bafungura biteye kubiri n'amategeko kandi bikwiye guhagarikwa. Ibihugu nka byose ku isi byarashyize abanyagihugu muri guma mu rugo mu twigoro two guhagarika ikwirakwira rya COVID-19. Abasivile muri Afghanistan barabandanya gufa ku bwinshi, aha barenga amajana 5 bafuye mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka w'2020, naho hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika n'Abatalibani. Ibi biri muri raporo yasohowe na ONU ku munsi wa mbere. Abana barenga 150 barishwe kandi hambavu y'abantu bishwe abandi baharurwa mu majana barakomeretse umugwi wawo ni muri Afghanistan washikirije kwa ayo masezerano yari yatanze icyizere cy'uko bwicanyi ku banyagihugu buzogabanuka abatalibani bishuye kuri iyo raporo bavuga ko abafa bahitanwa n'ibitero by'indege za Amerika hamwe n'iza leta ya Afghanistan haruhande y'abafa iyo raporo ishikiriza kandi ko amakenga ku bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu babandanya guhohoterwa no kunyuruzwa muri ico gihugu abategetsi b'Ubushinwa bararekuye umushingwa manza akomeye anarongoye abandi mu by'agateka kazi na muntu yaramaze imyaka irenga ine afunzwe atanabasha no kuvugana n'umuryango wiwe hamwe n'inshuti n'abagenzi Wang Zhang yarekuwe kuri wa mbere ku murwa mukuru Beijing Wang yari umwe mu bashingwa manza barenga amajana abiri hamwe n'abadaharanira inyungu za politike bafunzwe n'Ubushinwa kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015 leta yabagirije gukoresha umuga wabo mu kwirundaniriza ko ubutunzi Wang yaburanira abanyepolitike baharanira ubutegetsi hamwe n'abo leta yatwaye amatongo amanza bwamwagirije gusuzugura ubutegetsi mu rubanza abamenyeshamakuru hamwe n'abadiplomate batemerewe gukurikirana
Aloyzi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame yaratangaje ko igihugu kigikusanya amakuru agenderwaho mu gufata icyemezo cyo koroshya ingamba zafashwe mu kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona hari mu kiganiro yagiranye ejo n'abanyamakuru nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Asumta Kaboye
Ni kurusha ya mbere umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru kuva igihugu cyashyiraho gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 ni ikiganiro cyaba hifashishijwe ikoranabuhanga benshi mu banyarwanda bumvise iki kiganiro bari biteze ko umukuru w'igihugu ahita yizeza abaturage ko nyuma y'itariki ya 30 z'uku kwezi kwa kane abanyarwanda bazongera gusubira mu mirimo yabo Umukuru w'igihugu nta mwanzuro yatanze kuri iki kibazo cyari kitezwe n'abatari bake ahubwo Perezida Paul Kagame yavuze ko arimo gukusanya amakuru azashingirwaho mu gufata icyemezo kizagenderwaho nyuma y'itariki ya 30 harebwa niba abaturarwanda bagomba kuguma mu rugo cyangwa niba iki cyemezo kizoroshywa
vuba aha turaza kongera dusuzume tuvuye ngo ariko tuhereye ku bushakashatsi buriho amakuru dufite uko icyorezo kimereye n'aba bantu ari mu giturage ari mu mijyi yifashe bite tware kuri iki kugira ngo ubuzima butangire bwongere buse n'ubugana ko busanzwe ibyo twaba turetseho ni ibihe bishobora gutera ikibazo ibyo nabyo nanone dufite indi nama muri iki cyumweru ya guverinoma izabisuzuma bihereye kuri iyo mibare bihereye kuri ubwo bushakashatsi duhitemo ibifungurwa n'ibikomeza n'uburyo bifungurwa mu buryo bw'intambwe twagenda dutera turekura buhoro kugira ngo ubuzima bugane byose turagumya tubirebera mu buryo tutasubira inyuma ngo icyorezo cyongere gutera ibibazo byinshi
kwa 21 z'ukwezi kwa gatatu nibwo guverinoma y'u Rwanda yemeje ko mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona imipaka ifungwa abantu bose badatanga serivisi z'ibanze bakaguma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru bibiri n'icyemezo cyaje kongerwaho iminsi 15 izarangira kuwa kane tariki ya 30 n'icyemezo cyaje kije kurinda ubuzima bw'abantu ariko kimaze gusharirira abatari bake humvikana mu bitangazamakuru abaturage bafatiwe hirya no hino bagiye gushakisha ariko inzego z'ubuyobozi ziboroheri hari ndetse abaturage bavuga ko bahohoterwa rimwe na rimwe bayobozi bakarengera bitwaje kurinda amabwiriza yaguma mu rugo Perezida Paul Kagame yavuze ko abayobozi uzafatirwa mu bikorwa nk'ibyo nawe agomba kubihanirwa
iteka mu bintu nk'ibi mu mikorere mu yakazi mu gushyira ibintu ku murongo kugira ngo bikurikize n'amategeko abantu bo n'abantu benshi bakora amakosa araba amategeko akoraho cyangwa araba yashaka kuyakurikiza bombi bakora amakosa kenshi ariko ntabwo iyo byamenyekanye iyo umuyobozi yagiriye n'aba baturage binitwa ngo yashaka ko abantu bakurikiza amategeko yaba bikora n'abakica amategeko iyo bimenyekanye biragororwa bishyirwa ku murongo nabyo uwabigize arabibazwa hagomba kuba rero hari ahantu abayobozi batuzuza ibintu nk'uko biba bikwiye cyangwa nk'uko bibwirizwa. Ndibwira ko icyangombwa ni abantu bose ndetse namwe n'abanyamakuru mwabimenye, babimenye wese akabishyira hanze abantu bakagerageza gusubiza ibintu mu buryo niko byagenda. Ntabwo
kuri igihugu yanagize icyo avuga ku byifuzo by'abikorera mu Rwanda, bakomeje gusaba leta ko yashyiraho ikigega cy'abagoboka, bemeza ko mu gihe ikigega kitaba kigiyeho inganda zabo zitazongera gukora. Perezida Kagame yagize icyo avuga kuri iki cyifuzo.
Inganda za n'ubundi buzima bw'igihugu iki cyorezo cyabigizeho ingaruka zitoroshye. Mbere rero yuko dusubiza inganda ko zari zisanzwe zikora n'ibiki, biraterwa n'aho tugeze mu buryo bwo kurwana n'iki cyorezo. Iby'uko rero zahungabanye byo birumvikana n'inganda n'imiryango y'abantu aho batuye n'aho baba bose babaye abantu ibintu byarahungabanye. Niyo mpamvu tugenda dushakisha rero uburyo ibyagenda birekurwa kugira ngo byemerwe bikorwe bijyanye n'aho tugeze mu kurwanya icyorezo ni ibihe. N'ejo bundi nabwiraga abantu ko tuzagira inama ya leta ireba ikusanya y'amakuru hirya no hino bijyanye n'imibare n'aho icyorezo kigeze n'ukuntu abanduye abanduza bashakaga barabonetse n'ibintu birebire. Hanyuma muri ibyo tuzareba niba dufata indi ntambwe, birashoboka ko tuzatera indi ntambwe hakagira bimwe bitangira kwemererwa gukora nk'izo nganda, wenda n'umubare ukaba muto cyangwa bigakomeza ariko bikurikiza ya mabwiriza.
Kugeza kuri iki cyumweru abantu bamaze kwandura virusi ya korona mu Rwanda baragera ku 191, barimo 92 bakize, mu gihe abakirwaye ari 99. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ku bakunzi ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Urakoze Asumta. Turacyari mu Rwanda wa mashyaka pesi mbera kuri na Dalfa Umurinzi atavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu, asaba ko ingamba zo kwirinda virusi ya corona zakoroshwa kuko hari abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa n'iyo virusi. Inkuru ya Eric Bagiruza.
Muri iri tangazo bageneye abanyamakuru abakuriye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ataremerwa, ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza, baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushishoza, muri izo ngamba ku isonga harimo gutegeka abaturarwanda bose kuguma mu ngo. Aba banyapolitiki bagasaba leta kuzorushya kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene bubabu. Mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye Ijwi rya Amerika, namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe.
Leta FPR yagombaga icya mbere gutegura Abanyarwanda, icya kabiri yagombaga kwigisha Abanyarwanda ibabwira ko icyemezo kigiye gufatwa, noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikemezo n'abafite uburyo bakabasha no kugira uburyo bakwizigama. Aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihugu atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'Abanyarwanda, ahangaha ndavuga cyane cyane b'Abanyarwanda b'abakene, b'Abanyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi.
Aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho, maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa, ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa. Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho.
Erega icyo nakubwira bwana Eric bagira ubusa, nta mahitamo dufite. Erega nubwo abantu batabivuga, ikigaragara nuko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19. Icyo kibazo ni iki? Ni icyorezo cyitwa inzara. Inzara irica kurusha indwara ya COVID. Twebwe niko tubibona. Abanyarwanda nongeye mbisubiremo, 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu.
Mu itangazo ryabo abanyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu umwe n'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona. Hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza ayo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo. Nk'uyu wahamagaye ijwi rya Amerika aherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho.
Usanga baza bakabandika mwese abo babandikanye, ugasanga barabahaye abandi ntibabahaye, bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu ahubwo bamara kubitanga. Mwanavugana gari abayobozi ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe, niba ari isoni kugira ngo utagire icyo babaza. Tureke nyine twikorere kuko biriya ntabwo byadutunga.
Gahunda y'ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa n'iyahagaritse ubuzima bw'igihugu. Ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe. Abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga buhagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga, kuko ngo aribo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda bakabutungira agatoki kubatuzize inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye. Nkibutsa ko mu minsi ishize nabwo Leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane, ikazifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu n'ikora n'ibindi, ariko ku bindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye. Abatavuga rumwe na Leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo, nta bashyitsi mu bategetsi bari kwakira. Ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru Minisiteri y'Ubuzima yabaruraga abasaga 190 bamaze kwandura COVID-19, muri bo 92 bakize. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio ijwi rya Amerika, ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza. Era umwe wese mu bakandida bazohiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 by'ukwezi kwa rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba radio ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Tuje mu Burundi aweje kuwa mbere ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byatangiye ku mugaragaro ihirya no hino mu makomini. Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'umukandida waryo ryatangiriye ibyo bikorwa mu ntara ya Gitega. Perezida Pierre Nkurunziza ucyuye igihe niwe wabimburiye umukandida w'iryo shyaka.
Twari twiyemeje turahira yuko tuzokubahiriza ingingo yapfunditswe na sentare na rinyuzwa y'ucacu Burundi hamwe na sentare ijejwe ubutungane mu karere ka Afurika Museruko, none ijyavuzwe ryaratashe. Nitwivuguruza mu ijambo, naho twavumereye iryo jambo benshi na cyane cyane abansi Burundi ntabwo bashizwe bari bazi za mvugo z'abategetsi ba kera bavuga bivuguruza, ariko ntibamenya ko ibihe byahindutse. Nicyo tumwe n'umunsi rero twaje gushikiriza abarundi mwese ijambo twapfundise mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambo CNDD-FDD itariki 2060 uno mwaka ahanyene mu ntara Gitega. Niho twemeza yuko tuzoshira imbere uwo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu akaba General Major Ndayishimiye Varisito. Twaramwemereye kandi yuko tuzokwamana muri vyose na hose na cane cane mu miyamamazo none wahageze. Uyu mukandida wacu rero bwa mbere ashaka kwabira yuko jewe nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi uno munsi ndamushigikiye 100%. sikumushikira gusa no kumutora nzo mutora mpumirije moya kwa moya.
Perezida Nkurunziza w'u Burundi afashe ijambo umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye yashimye uwo yifuza kuzasimburana nawe maze asezeranya Abarundi ko azakomereza aho Perezida Nkurunziza yaragejeje.
Inzego z'igihugu zibereye ziramaze gushingwa, ubu tugomba twitorere indongozi ziziserukira kugira ngo zitunganirize Abarundi bose baronye agateka kabo kabakwiye. Abene gihugu bagiye kumva ko nateka k'igihugu aribo bakiha bahagararira umutekano, bafashanije n'inzego z'umutekano no kwivuna basi zozo zisanzwe ari bitumwa ko mu gukingira igihugu, kugwanya iterabwoba no kugarukana amahoro aho hose bizabikenewe, haba ngahi wacu cyangwa mu makungu. Mu migambi tuzoshyira imbere tugiye guhangana bimwe biboneka nibazo bikuru bikuru bihanze Abarundi muri rusangi, dushyira ingufu nyinshi kubihanze cyane cyane abarimyi, urwaruka, abakenyezi, abageze mu zabukuru, abakozi ba leta bakukuruka, abahungutse ndetse n'ababa mu bibanza bari bahungiyemo hagati mu gihugu igihe twari tukiri mu magume. Ubu ntidushaka umurundi agogwa ubundi nawe ahiriwe, dushaka twese ko dusangira izuba rimwe n'imvura imwe tukagira umutekano twese tugatekanirwa mu mutima. Ntidushaka yuko mu Burundi tuzosubira kubona abitwa ngo ni impunzi mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi bate Imana yabaremeye kwishyira bakizana. Erega biramara make kubona ngo bajya mu masite de place kandi tutari mu ngwano. Abo bose mperuka kubatemberera baranganirira barambwira yo bagowe. Ntibishobora kumvikana ko ari Abarundi bagorerwa mu gihugu cyabo kandi bategerezwa kwishyira bakizana bakanezerwa mu gihugu cyabo. Abafise ibibazo rero mu Burundi tuzofashanya kugira ngo tubitorere umuti, kandi ndazi yuko atari bake kuko Abarundi twanyoshwe umwanya muremure.
Turacyari mu byo kwiyamamaza mu Burundi, agatorwa sa umukandida w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, we yarayabwiye Abarundi ko naramukatowe kuba perezida azaca akarengane mu gihugu mu ntara ya Ngozi aho yatangiriye kwiyamamaza. Yabwiye abarwanashyaka ko azanongera imishahara y'abakozi ba leta. Desire Hatungimana.
Ibikorwa byo gutanguza ku mugaragaro kwiyamamaza mu mugambwe senere byo kuri uno wa mbere mu ntara ya Ngozi byabereye ku kibuga cy'inkino cya Muremera kiri mu gisagara cya Ngozi. Abantu isinzi baje bava mu gihugu cyose nibo bari bitavye iyo myiyamamazo. Jonas Nahimana arongoye umugambwe senere mu ntara ya Ngozi niwe yahaye ikaze umushingamateka gwasa azoserekera umugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Uwarongoye senere Ngozi yaboneye kumenyesha uwo bashize imbere ko abanywanyi biwe batotezwa n'inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro bashaka kubinjiza muri CNDD-FDD ku nguvu.
Uyu munsi kandi ushise mu gihe mu byegera ntangara bitandukanye bigize icegera ntara cya Ngozi, abantu banyu b'umugambwe senere bagoma batega ubwoba batotezwa ngo mpaka bagende kwishikana muri ya mvugo twebwe tutamenyereye. Iryo terabwoba ubu rikorerwa cyane cyane abikekwa kuba bazahagararira senere mu gucungera amatora, aho hamwe basinyishwa ku nguvu ko bazotorerwa kubera ko boba batabizeye. Uyu munsi kandi ushitse mugihe makumyabiri na mwana abajeje intwaro basa n'abadohose ku mabanga bajeje gutunganiriza abanyagihugu bagashira nyabuna imbere umugambwe bakomokamo.
Kuri ako gatotezo kavugwa mu banywanyi b'umugambwe senel gwasa yavuze ko gategerezwa guhagarara hakaboneka Burundi buzira gatotezo. Igihugu kirimo gatotezo amenyesha ko kidashobora gutera imbere.
Icyo dukeneye ni Burundi buzira karenganyo, ni Burundi buzira gatotezo. Dukeneye Burundi bwa bose, kandi ubwo Burundi bwa bose tubwubaka twese, tubwubaka twese mu kubahiriza amategeko no mu kubahana no kubahirizanya. Ingendo rero yo kurenganya uyuca nyuriya, ingendo yo kurenganya tuyivemo duhindure. Imyaka 15 turi muri ibyo, nimurabe nimwasanga twateye imbere harabavuga ngo barateye imbere none ko amabarabara yaheze barateye imbere koko amahera y'agaciro muri banki ntakiriyo barateye imbere imigenderanire yarakonje barateye imbere
Warongoye SNL yamenyeshije ko azoshimikira ku bisata bitatu ari by'uburimyi, ubworozi n'uburovyi. Amenyesha ko mu gihe abarundi bazihaza bakaronka n'umusesakara bashora mu makungu igihugu kizoba kiriko kirogorora.
Duhereye ku burimyi n'ubworozi ku karorero n'uburovyi. Abarundi ku miliyoni 12 abarenga miliyoni 10 n'imwe bari muri ibyo bisata bitatu nabuze. Ushaka no guteza imbere igihugu uteza imbere abanyagihugu abo urirengagije ukiyongereza imishahara wewe ukongereza imishahara bagufasha gutegeka kugura no gukandamiza iterambere ni bye bye dukeneye rero yuko uburimyi ubworozi uburobyi eka n'ibindi myuga yose kugwa mu Burundi tugirihangira ryo kuguriza umwembu kandi umwembu wakamugera bikenewe ku barundi bose biboneke n'ibishobora gusohorwa no mu mahanga biboneke.
Mu ntara zimwe zimwe abapolisi babujije imodoka zo mu bwoko bwa fuso kunguruza abanywanyi ba SNL. Aho ni nko mu ntara ya Gitega aho hahagaritswe imiduga yarivuye mu ntara ya Mwaro n'izari zivuye mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu. Amakuru dukura mu Kayanza nuko komiseri w'igipolisi yururukije abari mu muduga abwira abadereva ko iyihirahira igapakira abasenere yibonera ko. Mu ntara ya Kirundo naho igipolisi cyategetse ukose imodoka kubanza kuriha mu gisata cya leta kijejwe amakori n'amatagisi Uber amafaranga 510,000 imbere yuko arekurirwa gupakira abantu. Mu ntara ya Ngozi naho nyene mu makomine ya Marangara na Kiremba hibonekeje ibibazo nk'ivyo. Abanywanyi ba SNL bakabazwa n'iyo nyifato mu gihe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bataba bakomakoma mu gihe bariko baraja mu bikorwa nk'ivyo mu gisagara ca Gitega. Ikindi kibonekeje Ingozi nuko ata kintu kigaragara cari gitekanijwe kijanye no kugwanya kiza ca COVID-19 kiretse indongozi zimwe zimwe za SNL zari zifite udufukamunwa twatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku banyamigambwe biciye mu mugwi w'igihugu wigengujejwe amatora SENI. Mwomenya ko imi ya mamazo yatanguye kuri uno wa 27 ukwezi kwa kane izorangira igenekezo rya 17 ukwezi kwa gatanu amatora aca bigenekezo rya 20 ukwezi kwa gatanu nyene. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abandi bakandida batandukanye nabo ejo batangiye ibikorwa byabo byo kwiyamamaza mu ntara zitandukanye, izo zirimo iya Mwaro, Muramvya ndetse n'umurwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura. Amakuru y'uko byari byifashe turaza kuyagarukaho mu makuru yacu ataha. Reka rero nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru. Aha niho dusoreje ayo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Turabibutsa kandi ko ikiganiro muri Isanga kiri buze guhita ku isaha isanzwe, gusa ni kimwe mu byatambutse bityo ntituri bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo. Dore ko nk'uko nababwiye muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegurira mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema, yegeranijwe na Fasil Gabehu, jye mwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.